VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi w'Imana. Itariki 17 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri studio gatani Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Twebwe turarima muci kubera aha muri iki kiyaya ahantu hatari hatoya harashika amazi y'umufurege.
Uwo ni umwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoki mu Burundi avuga ku rugomero rubafasha kuvomera indimo zabo muri iki gihe cici. Ni mu kanya gato. Kanya gato kandi turabashikiriza itangazo ryashikirijwe mu manama ariko arahuza abakuru b'ibihugu vya Afrika mu gihugu cy'u Rwanda uno munsi mugume ku maradiyo yanyu. Abarimyi bo mu kiyaya ca Rugombo mu ntara ya Cibitoki barashima ko baronkejwe urugomero rubafasha kuvomera indimo mu gihe cici, mu gihe abagenzi babo babarimyi bo mu mitumba ihanye yo hafi yaho barima kabiri mu mwaka gusa basubira gusohora isuka imvura itasuye. Abo bo mu Rugombo bashima ko barima gatatu mu mwaka kubera ugo rugomero baronkejwe. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Amazi tuyatanga ku munsi ku munsi, iminsi yose amazi abarimo ko nushaka kuyakuramo amazi tuyakuramo rimwe rimwe.
Uni nzo yihaya Spinato ajejwe urugomero rwo kuvomera imirima yo mu kiyaya ca Komine Rugombo turi mu ntara ya Cibitoke na cyane cyane mu kiringo cici. Ugo rugomero rwo kuruza Inyamagana rufasha abanyarugombo baharugwa ku miryango 300 barima mu gihe cici saison culturelle se mu Gifaransa. Ni mu gihe bagenzi babo babarimyi bo mu mitumba ihanamye bimbuye impeshi baca babika isuka bagasubira kurima imvura itasuye mu kwezi kw'icumi. Niragira Melance nuwo muri segiteri ya Munyikambere muri Komine Rugombo twamusanze ariko arategura umurima wiwe kugira rime muci. Ashima kubona arima muci biturutse ko amazi amushikira.
Aha jewe ndiko ntema ibigorigori nakuye nimboye mu bigori hanyuma nkaba nshaka guca ndaharangurira iyindi mirimo. Twebwe turarima muci kubera aha muri iki kiyaya ahantu hatari hatoya harashika amazi y'umufurege. Nukuvuga rero uwo mufurege umaze kuza batera imbuto zose, ibiharage, ibigori, imyumbati n'ubu bariko bararima ibijumbu, eka nta mbuto nimwisigara. Tubirima byoroshye ubu amazi uko yahora abura ubu bigenda neza gose kubera tubikesha urugomero ruri kuri kabutaje truwa gubatswe n'ishyirahamwe payoza.
So gusa ashima kubona bararonkejwe urugomero rubafasha kuvomera imirima mu kiringo cici. Uno mukurambere azwi ku izina rya Ina Rukundo Karitasi nabo nyine niwo muri munyika ya mbere twamusanze ku Kivi ariko yitegurira kurima ikiringo cha gatatu mu mwaka mu gihe abandi barimyi barimo ibiringo bibiri gusa agatasi n'impeshi.
Hebwe buri gihe muci koresha amazi y'umufurege kugira ngo ibitegwa dutera ntibyume kandi niho turonkara n'umwimbo mu bintu dufungura muci. Turarima itomati, tukarima ibitunguru, tukarima n'umuceri. Umuceri wo tuguma tuwurima naho ba mu mvura.
Saba bari gibonyene bashima kamaro k'ugo rugomero rwo kuruza Inyamagana ruvomera imirima yo mu kiyaya ca Rugombo. Urongoye ubuyobozi bw'uburinyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke ashikiriza ko iyo ntara yateye intambwe mu kuronswa urwo rugomero ruzotuma umwimbo uba mwinshi. Beatrice Nyabenda avuga ko atari henshi umuntu ashobora kuronka ikigori gitoto mu gihe cici.
Urwo rugomero rurafise akamaro kuko twe no muci turarima. Nk'ubu naho imvura yagiye ubu twe baratanguye kurima. Umwimbo wamaho. Ntushobora kuvuga mu Cibitoke ko ushobora kuza mu kw'icumi cyangwa mu kw'icumi na rimwe cyangwa mu kw'indwi mu kw'umunani ngo ubure ikigori gitoto. Icyo cyerekana yuko abanye Cibitoke bafise ahantu bakura amazi. Ayo mazi nayo ava muri rya prize Nyamagana. Niho baca barima rero amasezo yose, ubariko bararima abandi barateye ibindi birakuze.
Abarinyi bo mu kiyaya ca Rugombo bavuga ko ayo mazi atangwa n'urugomero ugobatswe ku ruzi Nyamagana atanguye kuba make kuko abarimyi batera biyongera. Nzoyihaya Spinato arongoye urugomero avuga ko intambwe ya mbere yo kururonswa bayishitseko ahumuriza abafise amakenga kwa amazi ashobora kuba make, avuga ko harimo kubakwa vuba intambwe ya kabiri y'ugo rugomero mu ntumbero yo kugwiza amazi.
Amazi tuyatanga ku munsi ku munsi, iminsi yose amazi abarimo ko nushaka kuyakuramo amazi tuyakuramo rimwe rimwe, ku munsi wa gatandatu ku mugoroba tuba turavida baraje desablet tuko turayoza imiryango ibiri itanga amazi gusha za rugombo za samwe za marambo, indi imiryango ibiri niyo tuba turavida hajya hantu mubona hari micafu turayugurura rero byose bigatwagwa bigasubira muri nyine. Amazi abanyagihugu barashima cyane kuko ibaraje nakubwira ko ari ibaraje ikomeye cyane iyo yambere mu Burundi. Ibaraje itanga amazi menshi kuko ini faze ya mbere ya kabiri bawuca batangiye kubaka yose igahera azaba ikintu gikomeye cyane mu gihugu, abantu bose bazorima bimbure neza.
Nayo kubarimyi bavuga ko atabafunda ibindimo babashika ko kugira bakurikiranire hafi ingene bariko bararima. Umufasoni Beatrice Nyabenda arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara c'ibitoke yishura ko abahari bagiye kubahimiriza bishobotse banabongerereze. Ugo rugomero rwo kuvomera imirima mu ntara c'ibitoke bubatswe mu mwaka wa 2013 kufashanya ikigega mpuzamakungu kirabo ivy'uburinyi n'ubworozi FIDA. Ico kigega cabishishije mu mugambi Payoza ukurikirana hafi indimo zo mu biyaya mu c'ibitoke ca Rugombo. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Tuve mu Burundi tujabuke mu Rwanda gato. Mu manama y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariko arahuza abakuru b'ibihugu bya Afrika i Kigali mu Rwanda, batangaje ku mugaragaro igitabo cy'ingenzi gitegekanijwe gukoreshwa mu bihugu bya Afrika yose arico passport mu Gifaransa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa araducira ku mayange kuri iryo tangazo. Turi kumwe ku telefone. Eric, watubwira muri make iryo tangazo cyo ryavuze kubijanye n'iyo passport?
Nibyo Oriane nkuko warubivuze, ni igitabo cyangwa se pasiporo nyafurika ku bagenzi bagenderana hagati y'ibihugu bya Afurika, ni ukuvuga n'ubundi ni abanyafurika. Bashyize ahagaragara yari imaze iminsi iri mu magambo, ariko noneho uyu munsi bayigaragaje. Mu kuyigaragaza rero ku ikubitiro, umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Dr. Dlamini Zuma Nkosazana yayishyikirije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari nawe wakiriye iyi nama iri kubera hano i Kigali mu Rwanda. Anayishyikiriza na Bwana Idriss Déby Perezida wa Chad, ari nawe uhagarariye uyu muryango muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero ikiriho ku ikubitiro, wenda aho cyari nk'ikimenyetso cyo kugira ngo bagaragaze ko itanzwe, ariko n'ubundi buri mukuru w'igihugu aragemerewe ndetse n'abadiplomate.
Eric, hari ibyo bavuze ku bijyanye na ryari icyo gitabo kizotangura gukoreshwa muri Afurika?
Iyo urebye gahunda zose baravuga ko zigomba gutangirana na 2017, ariko noneho nta byinshi bayivuzeho uretse wenda ibisobanuro bagiye bayitangaho mbere igihe bagendaga bayisobanura, bavuga ko ari pasiporo cyangwa se urupapuro rw'inzira uzakorerwa n'abakuru b'ibihugu n'abo ba diplomate. Ariko noneho bitewe n'uburyo buri gihugu cyangwa se buri leta izajya igira ubushake ikaba yashyira mu bikorwa cyangwa yakwihutisha ikoreshwa ryayo, bizava kuri abo bategetsi noneho bigere no kuri rubanda rugufi. Madame Dlamini Zuma rero akaba yahamagariye abategetsi bateraniye muri iyi nama bose kugira ubushake bwo kugira ngo iyo pasiporo izabe umusaruro kuri rubanda bayobora.
Urakoze cyane Eric. Akabazo ka nyuma, izo nama nk'uko zitegekanijwe kuzorangira ejo ku munsi wa mbere, hari ico tuzi kizoshimikwa ko ejo mu manama y'ejo mu bisanzwe?
Mu bisanzwe iyo urebye nubwo bari kuzikora mu muhezo, ariko byanze bikunze hari ikintu, hari iby'ingenzi bitagomba kuburamo. Mu by'ingenzi bitagomba kuburamo rero nubwo bari guhamagarirana gushyira hamwe nk'umugabane wa Afurika, haracyari hirya no hino ibibazo. Hari u Burundi ubona harimo ibibazo byo kuba abarenga 200,000 barahunze kubera injyane za politiki, hakaba kandi intambara ziri muri Sudani y'Epfo. Ibyo byose ni bigomba kuba byatorerwa umuti kuri iyi nama nk'uko bagenda babigaruka mu magambo make batagiye mu buryo bizakorwa, ariko baragaragaza ko babishyize mu maboko yabo. Ni ukuvuga ngo rero ku munsi w'ejo basoza byanze bikunze bazatanga icyo wakwita ngo ni imyanzuro uko bagiye babyiga kimwe ku kimwe.
Urakoze cyane gose Eric Bagirubusa ngaho i Kigali mu Rwanda. Urakoze.
nanye ndabashimiye.
Kiri mu Rwanda muri iki gihe hano ku iradishwa rya Amerika turiko turahimbaza imyaka 20 tubashikiriza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yaraganiriye na bamwe mu Barundi bari mu Rwanda baramushikiriza uko babona ibiganiro byacu.
Amakuru bakora n'ukuri araryoshe. Ubiye n'ukumviriza rimwe rimwe bari equilibre. Ku mpande zose urumva baraha ijambo umunyagihugu we wariwe wese kandi bashika aho benshi batashobora gushika. Amakuru yabo giye kuyumviriza araryoshe. Ndayumviriza imisi yose.
Umwanya maze ndiko ndayumviriza pora mama ntacho mbona negura. Kuko ikora umwanya munini kandi irashikiriza amakuru inkuru ikayatohoza neze kayatanga kugi. Ikibazo dufise nk'umunyagihugu yumviriza ijwi rya Amerika hari ingorane tukunda kugira twebwe tuyumviriza ntitumenye ahantu turi bwiture ahikorera ibiro byayo tukamenya aho ijwi rya Amerika rikorera mu gihugu. Tugiye gutanga amakuru umuntu akamenya yitura hashikira kuvuga inkuru aba yabonye canke iyo yumvise.
Icyo nosaba nuko bofata bagaha amarinye abantu bose bagatelefona hama bagahindura apana babandi baguma batelefona kuko hariyo amazina tumaze kumenyera. Umuntu atelefonye kumva directement CG uruhande aza kuvuga ko ucumwumva directement na position aza gufata muri yo debat ya politique ucumwumva direct aho hahengami.
Turabye ubushobozi iradio ijuri ya Amerika rifise murashoboye gushika ku mitumba mbese ahantu hose abandi badashika. Urabona yuko ama radio ya y'u Burundi yugawe mukadushikira kuri ya mitumba hahandi abandi bamwe bahora bakorera ibinyamakuru by'u Burundi batagishika. Twosaba rero yuko mwodushikira mwebwe mugashika hariya ku mitumba mukinjira no mwaturiya tunogo hose mukadutohoreza makuru kugira turonke inkuru tumenye ingene ibintu biriko biragenda.
Nivyo barakora neza baritanga ariko haracyakenewe byinshi kuko urumabiza ama radio y'u Burundi menshi yarugawe aya abanyagihugu bisanzura bagashikiriza ibyumviro byabo yaraturiwe ayandi arasamburwa. Nuko rero bogira inkuru zihuza bose bagaha ijambo bose bakareka guhenga makuru hande rumwe cyangwa urundi.
Icyo nosaba ijwi rya Amerika nuko iboshiraho kiganiro kigaragaza imico y'ibi bihugu bagenda bavugamo nk'akarere umuco w'Ikirundi nk'iyo makuru y'Ikirundi aheze bagacishaho ikiganiro naho cyo mara mwanya muto kivuga Burundi ubwari bwo akaranga ku Burundi kuburyo nabo ba journaliste bandi baje gukorera mu bihugu byo hanze nk'ababa muri Amerika for example bagakomeza bamenya umuco wabo kandi bakamenya no kuvuga ukamenyekana. Kandi ikindi naco hari abantu benshi batugiba mu gihugu cyabo bitewe n'ingorane zihari bumviriza Vladimir Hayeke ntibumve makuru mabi gusa ahubwo bazi barumva n'umuco w'Ikirundi igihugu kikibaho kandi n'umuco tawaroye.
Aho hari mu Rwanda abanyagihugu bavuga cyo yumvira ku biganiro byacu. Bamwe mu banyagihugu rero mu ntara ya Cibitoke mu Burundi naho na cyane cyane abari barahungiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1994 barashima ijwi rya Amerika kuko ryababaye hafi mu biganiro n'amakuru basaba ko yo kongereza ibiganiro muri kino gihe hari ama radio yugawe mu Burundi. Tutega amatwi nabo nyine ibyo bashikije.
Mukuri menya ni kubiganiro nyene twamatwaryumvirije kuva kera tukiri no mu buhungiro kuko byaguma rirondera abazimiranye n'ababo nk'abana inshuti imiryango. Nukuri ni radio yakoze neza kuko yagiye ihuza benshi cyane cyane abarundi n'abanyarwanda. Iyo cy'amakuru abantu baca begera ka radio bamwe bose ikavuga abazimiranye ikavuga ingene biriko biragenda ibintu by'intambara ukuntu ababuze ababo bagiye barabonana benshi bavyumva ku maradio ko uwabo yabonetse. Twama twegirira ka radio tukumviriza cyane cyane iryo rya Amerika na rya ryavuga mu rurimi bumva Kirundi n'Ikinyarwanda. Eka ni radio data ntawo yivuga nabi kuko umuntu yumviraho tukuru tari duke ndi yigeze rihagarara yarabandanije twarumvise ibitari bike ama radio agiye kuyugariwe twakomeje tujyumviriza kandi si ryo nyene twarumviriza n'izindi radio mugabo ijwi rya Amerika riza mu radio ya mbere naho itoba rya mbere mugabo mu radio ya mbere yagiye aho cyane cyane ibihugu byacu by'u Burundi n'u Rwanda ijwi rya Amerika jarabaye kirumara ntawo hawo bidiha ntawo besha twarumvise ukuru tari duke biciye ku tujya Amerika byaravuze abahuye n'ibyago nta guhengama nta bintu by'ubwoko byaravuze abagiye bahura n'ibyago abahunze uko abantu guhuza abantu n'abandi rirafise n'abamenyesha makuru bakorera sur terrain kuvuga aho ibintu biriko birabera rivuga ibiriho rivuga ukuri kiretse abo kumva gusa ko rivuze ukuri bikabagwa nabi n'ahandi byo guhengama ntabyo je mbona mboje nibaza yuko amenyesha amakuru bobandanya bakora uko bakora ntabyo tubona bica cyangwa badakora neza gukora barakora neza baratubwira inkuru zigezweho baratanga ijambo ku banyagihugu bagahanahana ijambo umwe wese akidagadura akavuga ibyo abona hanyuma ntirigera naho rihengama kuko umuntu yashikiriza icyiyumviro bora numva batakigaya cyane ngo bakinebagure nukuri nta sinoba ndiko ndabesha ndiko ndavuga yikora ikora nayo.
Aya majwi yegeranyijwe na mu ntara ya Cibitoki na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, turamushimiye. Ubu naho nakanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mutegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Mwenshi mukundi kiyago cha politike Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzima nongere ndabaramutse ndabahikaze. Uno munsi mu kiyago cha politike dushimye kugaruka ku biganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu. Mu gihe icyicaro cya kabiri cy'ibyo biganiro giherutse kubera i Arusha muri Tanzania, reka twongere twumve iby'abanyapolitike n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike babona ko bikwiye kuza birashyirwa imbere muri bene ibyo biganiro. Nagira amakanya mugenzanje Nugreliane aganire kuri icyo kibazo n'abatumire batatu. Abo nabo akaba ari umunyapolitiki Tassiano Sibomana avugira umugambwe iprona ishami rihurikiye mu mizero y'Abarundi, hamwe na Hamza Vena Burikukiye avugira urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki PISCE Burundi, hamwe rero na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta ariryo RICOM. Nunu Greliane, ijambo ni rwawe.
Erega mwarasize Ntorere Kazoza.
Tassia Sibomana umuvugizi w'umugambwe iprona uhurikiye mu runana mizero y'Abarundi aratubwira ibibazo nyamukuru vyoshigwa imbere muri ivyo biganiro vy'Arusha kugira ngo ivyo biganiro bishobore gushikana Abarundi ku mahoro arama. Kurikira Tassia Sibomana.
Cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu n'icyo dutegereza gushira imbere kugira ngo n'ivyo biganiro bibandanye atabantu ariko barafata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke ntitunayitore atabantu ariko barafungirwa ubusa atabantu bariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure cyangwa abakora mu iperereza. Icya kabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye izi ngorane turimo. Icyo nacyo si kindi niho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha nibwo izo nshingiro arije byavuye bibyara kiringo cha gatatu cha Petero Munzizi. Aho rero tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano y'Arusha ari nyene ko imigambi yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawo yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafasha u Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawuzi korakora ku masezerano y'Arusha. Aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twokora iki kuko urumva ntituzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha yubatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tuzogenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa icyo hogwa ni iki. Twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho wo kuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Uwo mugwi twe tugasaba yuko wowe urimwo abanyamahanga aba bantu bita muziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu n'iry'ubumwe bwa Afurika iryo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura bikunda gufasha u Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo Abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza rero tukaraba ko byaba bikenewe ko hojamo Abarundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko tugomba n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywa kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zo buza kwejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano byo kugenda gute yohanwa gute. Ikibazo cya gatatu ni ikibazo kijyanye n'intwaro yemewe n'Abarundi batari bake ikamerika y'amakungu. kwa muna wano uu kuwela matoa uratemewe ibzae vwe muna ibzae mewe nisho gitima mwona awafashu uroni baku uye mwaka rengi dotegirizo leo kuvuga na ingini nzegu mfata kiwa anza zowa zizewe na warundi tiki zewe na makungu zoja hu mugira ngo mfasha njizwe hukaruka ugakane leo nizo nzegu zima zikuoneka nizo zoheza zikategura leo ayani matoa meza
mugize muti izi ndi nzegu zishwe kuoneka mugira muti izihari zivanza zihavu
shari bje bjewasi nizemewe na zitemewe izindi zibonetse zitegereza kwapfa naho bamwisha uriye bashora kugumiza mu mugabo n'isobazi kitinkwitse matora rero niwe muzi w'ingorane niwe muti w'ingorane kandi kuko niho hazoheza hakavamwo inzego ziziwe n'abarundi n'amakungu inzego zemewe n'amategeko kuko nizo dusaba zisaba zitekere mfata kibanza kuko ntizuzozishyiraho tubanje kusubiramo amatora tuzobanza gushiraho izituma abarundi baba barahema izituma makungu asubira kutangura gutanga ifashanyo ibyo nivyo binenyamukuru mugabo rero muri ibyo binenyamukuru harimo ibibazo byinshi byo kubanza gukura mu nzira hariho guhungura impunzi gufungura abafungiwe ubusa kugurura ibinyamakuru n'amaradiyo n'amateleviziyo yaturiwe n'ibindi bibazo byerekeye bivugwa ko hari amamanda yoba yarasinye wabashanke bariya tamatohoza yabaye ivyo byose bikabanza bikava mu nzira kugira ngo habituze mu gihugu ariyo gihe natuma n'inzo nzego zishobora kuja mu bose aya matora asubira kukuja mu bose ntibagiye ikibazo cyo gusubiza imigambwe abayatswe kandi ari ntumbero yo gutinya ihiganwa kuko ibyakorewe FNL yakwasa ibyakorewe Prona ni gambwe yindi cyakuba kuwe n'isende deputy titinya guhiganwa n'imigambwe ikomeye ivyo byose rero n'ivyo bizotuma haba amatora yemewe haba amatora ahurikimwe ubusa murumva rero n'ivyo bibazo nyamukuru tuzoshira imbere mugabo mu bigabane bikuru bikuru n'ivyo bine ariko hagati y'ivyo bindi hari ivyo bibazo umuntu agenda akura mu nzira kandi ivyo byo bitari bikubuye ari ngingo ufata uti arabare kugwa ngingo utegure jo akare kugwa arabahungukwa umaze kwerekana ko atawusubira kwicwa ibibazo biri ku biro yatorego nyishu ingingo ifashwe hasigara integuro azuza hasereza kubera icyo mugabo abantu buryohekwa no gusubira mu gihugu cha ivyo rero n'ivyo twebwe tubwiye dufise mu gwandiko twamaze mbere gushikiriza umuhuzi nibaza ko twabaye abambere mbere mugabo adasigana ipronako rumaze yindwi hanyuma baradushimira ku ntererano twagize baranasaba ko twosha turohindura muri rw'icongereza navyo nyine twaye tubihejeje ivyo byose tuzatwarabishikirije
buri kukiye Hamza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamiye ivyicaro vya politike piske Burundi nawe nyene aragira ico avuze kuri ivyo biganiro muri Tanzania
bambere na mbere hoho muri piske Burundi ivyo biganiro turavyamiriza kwibutsa Abarundi mbere yuko ngo babitwaye ko kugushikiriza yuko ibyo biganiro atarukiza ruzozanira Abarundi kuko mwibuke neza n'igihe habaye kugerageza gutembagaza inzego z'igihugu cyo gihe abakuru b'igihugu by'akarere bari bo kubarakora inama yabo i Dar es Salaam bagiye gusamarizayo n'imitwaro mukuru wabo ngo muri bo harimo mbere abari kubarakora n'abari kubaratembagaza ngo gutegeka ibyo akarishwa rumuri birase n'amakungu yabibonye mu Rwanda baragaragaje nikemenyamenya na batesetwe bati bahungira mu Rwanda barasasigwa amatera meza amahoteli meza bafatwa nk'abami mbere ubu niho bakiri mu nyuma bamwe no mu mvunzi z'abarundi barahabi ibigwaniro kubera baze gutera inzego zatewe n'abarundi aroro tubanze twumvikane kuri iki kintu ica kabiri naco kubera Uburundi butangwa nyine buri muri umuryango wa ya ubu bufasha bwacu kaba bashizona ya ego data wanze ka kungure ni batingo kora to twigoroza ikoma kungura kandi se zo muri ya se kazungu asidero ibyo shikuye mbere muri byo bigani nuko ubufasha bwo fasha leta y'u Burundi ukumvisha u Rwanda rubandanye rushigikira imigwi itera u Burundi bubuza abarundi bashaka guhunguka ku bushake ko bata mu gihugu cyabo hanyuma kandi u Rwanda bufate abo bose bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kwa 13 ukwezi kwa 5 ku mwaka uheze bashikirije u Burundi babatira urubanza ibyo nicyo cya mbere twabona ko cyo yagikwa muri byo biganiro kandi nabyo ne bikacamwo by'ukuri ababifitiye uburenganzira bijyanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi ko ntibikukiye n'amategeko mpuzamakungu nguko nasiyo zini abishikirije ku ngingo yayo na 22 na 79 kwese twemera
hari ikibazo na cane cane kuri ibi vy'ikiringo c'umukuru w'igihugu twogira duti mbega ico kibazo ku bwanyu mubona hari ico cogirwa ico kivuzwe ko muri ivyo biganira yarusha kugira ngo gitorego umuntu
atangaye rwose nyakuba umunyesha makuru kubona uvuga yuko hari kibazo gitubika ko nabandi kugerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu sentare yaje kubaza kuri ashingiro yaci rubanza ayama na sentare yo muri aka karere nyene ko muri
Umukuru w'ishirahamwe Olicom nawe nyene muri iki kiganiro arafise ico avuga kuri ivyo biganiro anavuga ibibazo bikuru vyo shigwe imbere biraje ishinga abarundi
bwa mbere umuntu yarondeye utuntu twibagashobora kudufungura hanyuma ni byiza yuko aronka umutekano akaronkajyama mu ijambo rimwe rero nuko bwicari bwo hagarara ibyo kumva umuntu yishwe ngaha umuntu yishwe hariya ibyo bintu bigahagarara ikigira kabiri nuko ibibazo byo shigwe imbere nuko abantu twovayo kwiza ingendo yo kuvugana abantu bumve yuko ingwano nziza ari ingwano y'ibyiyumviro kuko burya ingwano y'ibyiyumviro irubaka ikigira gatatu nuko bobayo abarundi bumvikanye ingene bokubahiriza amategeko abantu bumvikanye ikintu ntibace barondera ku gihonyanga nk'iby'amasezerano ya Arusha ibijyanye na n'ibyimashingiro iminsi yose nta hantu na hamwe haba ibiringo bitatu ibyo nibaza ko ari prinsipe ntituvuga ibi by'uno musha nk'ibyejo prinsipe zihari ubu mwa kino gihe umuntu atwara igihugu ntashobora kurenza manda zibiri manda igira gatatu nico tugifata twita manda de trois kuko nta kintu na kimwe ushobora kuba utakoze mu myaka cumi ushobora kuva kugira ukore mu yindi myaka itanu ibyo ntibishoboka abantu bo bokwiga ingendo yo kujya ku butegetsi hanyuma bakabuvako mu mahoro mu Burundi rero tuye tubona umengo uwo muco nturajaho ikindi nibaza yuko gihambaye cyane cyane cyatumwe n'izingaruka mbi z'uko abantu bashaka kuguma ku butegetsi aha tuvuga abahari uno munsi mugabo nagenda babwire yuko twe turiko turaraba nk'umushyira mu rikome turabona ko ari ingendo yamyeho kuva Uburundi bucikukira kuva umuganwa atari umuganwa ndavuga ngo gasore yishwe na ntabyo abantu urabona ko abatava ku butegetsi badagiriwe kudeta abandi baca babirondera kubica muribuka cyangwa ya demokarasi ya kiro ndadaye rero uwo muco yuko abantu bumva yuko batogira umuco wo guhiganwa biciye mu matora ibyo bintu bakwiye kubyiga bakumva yuko umuntu agiye ku butegetsi abumva ko hakiri kare kandi imanda ziba zirangije mugabo kandi n'ubugiye ko wunda kumva yuko bigenda gutyo oye nk'aba bantu babi bimata kuko bice bigora ikindi nacyo twibaza ni uko nk'izi ingaruka mbi z'imanda ya gatatu ni uko aba banyororo bafunzwe maradiyo aturiwe impunzi ziri hanze ibibazo bijyanye n'ubukene butagira izina bwugarije abarundi ibibazo bijyanye n'ibiturire ibibazo bijyanye n'ubutungane butigenga ibyo bibazo byose twebwe bikomeye byose ntitwobyigira hariya ngo bishoboke mugabo tukavayo tumvikanye ikintu bita intumbero yo kugenderako kuko ntibyumvikana ingene nk'ubu nk'akarorero umuganga CDF dutwara ushobora kumara imyaka cumi uri kuratwara igihugu kandi ata ntambara ihari mu bisanzwe n'iyo myaka cumi igihugu cy'u Burundi giharurwa mu bihugu bitatu bya nyuma bikenye ku isi ibyo bintu ntabwo bashobora kubyumva ntabwo bashobora kubisigura nicyo gituma twe tuvuga tuti rero abantu barakwiye kumva yuko ibibazo bihanze abarundi uno munsi ari byinshi cyane kandi batabitoreye umuti hakiri kare ibyo biba bigoye nta n'umuntu ashobora gutwara Burundi n'ibyagomba bikura kuko hariho ibindi bibazo taravugwa ibibazo bijyanye n'ugurana ry'abantu ibibazo bijyanye no gukena y'amatongo n'agashomeri ni ibibazo rero tweze tubona hatabaye abantu b'abanyepolitiki bicara bakiyumvira iyo Burundi buri kuburaja twe turabona ko bizogora ibyo Burundi tuzaba kuvuga tukumvikana ingene hoba umurongo ntarengwa y'ibintu bimwe bimwe kugira ngo igihugu gishobore kuja ku murongo ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe ndagushimiye ndashimiye nabo batumire batatu mwariko muraganira nkamenyesha bari baduteze yombi ko icyo cyari gice cya mbere mu gice cya kabiri tukazogaruka ku ntambamyi zishobora kubangamira ibiganiro hamwe rero n'umuti uzotorerwa n'abo batumire nyine Jerome Niyonzima nshimire kandi n'abo bariko baratwumviriza ndabipfuriza mwese ikoraniro mu banyu no mu byanyu nti nawe utaha
aha ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye umugoroba mwiza.